VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Shuti bavandimwe mwiriwe neza umurumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Uwo mugwi washyizweho n'umukuru w'ako kanama kajejwe hagati y'akazi na muntu uburenganzira bwiko kuwushyira bwatwegwe kuva irya rezo risibaho warayiyamirije turavuga twe tudashobora kubica.
Uwo ni ministre Martin n'ivy'abandi ufite uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu nshingano ze havuga ku itsinda ry'impuguke riherutse kugenwa n'inama y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ya ONU ngo rizajye gukora iperereza ku byaha bikomeye byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane ku mwaka 2015. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya mugume kuri radio yanyu. Minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi yemeza ko leta y'u Burundi itazakorana n'umurwi w'impuguke uherutse kugenwa n'inama y'uburenganzira bwa muntu ya ONU kujya gukora iperereza ku byaha bikomeye byakozwe mu kwezi kwa kane ku mwaka 2015. Bwana Martin n'ivy'abandi hasobanura ko izo mpuguke nta kintu na kimwe gishya zizaba zizanye kuko zije zikurikira abandi bahinga bagize icyegeranyo cyo kurega leta ariko banze gushyira muri raporo yabo ibyo inzego z'igihugu zabahaye. Ni inkuru irambuye mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Umushikiranganje w'agateka akazi na muntu mu Burundi Martin Ivyabandi asigura ko aba bahinga bari mu ntumbero n'umugambi umwe w'abahinga bandi batatu bigenga bari batumwe n'igisata cy'agateka akazi na muntu cya ONU. Mu vyo bari basavye n'uko Burundi bwokurwa mu gisata cy'agateka akazi na muntu cya ONU n'abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi bagakurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yira SPA. Kubwo umushikiranganje n'ivyabandi n'abahinga bandi bashasha nta kintu na kimwe gishasha baba baje gukora yemeza ko leta y'u Burundi terekewe n'ibizova mu matohoza yabo.
Uwo mugwi washyizweho n'umukuru w'ako kanama kajejwe hagati y'akazi na muntu uburenganzira bwiko kuwushyira bwatwegwe kuva irya rezo risibaho warayiyamirije turavuga twe tudashobora kubijamo. Ntidukeneye abandi bahinga baza gutohoza none abandi bobo ko baje kandi n'abahinga bahayagizwa ku isi yose bavuga yuko ari abahinga bakaruhariwe mugabo bakaba batweretse ikigero kimeze ukundi none abandi bobo baje gukora iki? Babaje gusubiramo bya bikogwa nyene abandi bakoze uje n'imigenderanire n'ibindi bihugu umuntu uriho yenda gushira isoni mugabo n'agasuzuguro ku gihugu kaba kagiyemo twebwe naho duhagaze muri leta y'u Burundi
muri makabaro ntuzobakira.
Jewe navuze yuko ibikorwa bazokora bizaba bibaratega bitaraba leta y'u Burundi.
Umushikiranganje n'ivy'abandi aratanga tumwe mu turorero twerekana ko aba bahinga bigenga bigisata cy'agateka akazi na muntu cya ONU bahengamye mu matohoza yabo bigatuma leta idashobora kugirira icyizere abahinga baheruka kugenwa.
Haraje umugwi w'abashingwamanza cy'ibitero Baron Afrika tuzonze twemera ataho bona ko bahengamiye barabatembeza no mu bibanza bimwe bimwe baragenda mu muryango wa SNDFDD ikigeyo cyemeza yuko ari ngo icyumba abantu barizwa mu igufu bagiye kuraba basanga ni icyumba gipanzemo intebe ari umwango wuguruye muri cyakegenyo bakavuga ngo umukuru w'igihugu afise amazu baburiza mu igufu abantu aho hantu uharavye iyo nzu rimwe na rimwe bazati n'abantu bari bafite izintumbero ikindi cyo kwakubwira ko begeranije amakuru kuri WhatsApp nuko murabamyesha amakuru ko mudusanze ngaha urya makuru bogeza kuri WhatsApp bagirira icyize n'abandi rero ntabara bahinga ntitubona icyo babaje gukora ahubwo ntidukeneye no gutakaza umwanya dukeneye niba tubwire naka umutegetsi kanaka ujya kanaka ngiye bimwagira leta y'u Burundi uyu muntu ntimwamuhanye nawe tumuhisiguro zikwiye niho babikoze gifundi.
Leta y'u Burundi bona kandi ko hari ibibazo by'agateka akazi na muntu ibisata byawo ntibititaho mu gihe hari ibyo ntandaro y'ihonyangwa ry'agateka akazi na muntu mu mice yako yose.
Igihe uvuze ngo ifashanye ko ndaherereza abanyagihugu bo mu cankuzo abanyagihugu mu ruyigi ngo ndayihagaritse ngo kubera ikigo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu muri abo harimo abana bataje mu migambwe ari munsi y'imyaka 16 none ubahaniye iki? Ishuri rigahagarara ibitaro ntibiko birakora neza rimwe na rimwe intumbero ziba zahinduze akorewe gatya kazi na muntu by'ukuri kubanza kujya kwambara no kugira huba aho rero n'amashyira hamwe yose n'abandi bapfa ko hari gatya kazi na muntu cyagarika ifashanyo kugira muhane umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza neza muhane leta iyo n'ije bade maritinari mu ahubwo uriko uratuma gataya kazi na muntu kazohungabana muri kazoza umuntu atagira yaba yatari kumuhereza ikigwanisha agende gutera mwene wabo agende gutera urundi rugo biroroshe cyane mugi giri ko arabivuga rero abo bandi bo mende bashimwe ntabashaka kuvyumva kuko bica bibakwega nabo ntibumve ko gatekaze na muntu kahungabanye gusango nuko yapfunzwe byo gupfa byo umurongo ntarengwa ubuzima bw'untu n'umurongo ntarengwa aho
ku munsi wa kabiri w'iyindwi inama ya ONU y'agateka kazi na muntu yashinze umugwi w'abahinga batatu abafasoni babiri bo muri Benin n'ubwongereza n'umugabo umwe avuka muri Algeria bafite igikorwa cyo gutohoza ku byaha bikomakomeye byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu no gushyira ahabona amazina y'abakoze ayo mabi kugira ngo bakubitwe intahe mu gahanga. Umushikiranganji Martin Izabandi amenyesha ko leta izokwama na ntaryo ikorana n'abo bose bashaka guteza imbere agateka kazi na muntu nk'uko ibikorana n'indorerezi zatumwe n'ubumwe bwa Afurika n'abandi, ariko yibutsa ko itazigera yihanganira abashaka gukoresha ikibazo cy'agateka ka kiremwa muntu mu gutera igitsura inzego no gukura ku butegetsi bo batifuza. Eloge Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eloge, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Turacyari mu Burundi. Umupolisi yarahitanywe na grenade muri komine Mwumba, intara ya Ngozi. Turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze wakurikiranye iyi nkuru. Jean Bosco, uratwumva?
Ndabumva cyane Jenny.
Ye, uwo mupolisi wishwe yitwa gande?
Uwo mupolisi yaraye yishwe azwi ku izina rya Minani Jean Paul, akaba yakorera ku kirindiro cy'igipolisi kiri mu vyegwa vya Ngozi aho ni muri komine ya Mwumba. Yarasanzwe ni igirindiro cy'abapolisi gisanzwe gicungera ivyamwa vy'umurima w'urunani w'ishyirahamwe ry'abanyagihugu. Aho rero niho yahitanywe niyo grenade hari nk'igihe cy'isaha zitandatu z'ijoro, iri joro ryaraye rikeye nk'uko twamenyeshejwe na musitanteri wa komine ya Mwumba.
Yiciwe ku kazi rero. None hari icyari cyamenyekana kuwaba yateze iyo grenade?
Ego ubwa mbere twavuganye na mutane wa komine ya Mwumba yatubwiye ko umuntu yoba yikekwa kuba yarakoze ico cyaha ko yoba ari umupolisi mugenzi we baba bari basanzwe batarabanagiza, kuko yaramaze ndetse no kubimenyesha abamurongoye yuko uwo mupolisi atamura abagizi nawe akaba azwi ku izina rya Nehemia. Uwo rero akaba ariwe ndetse amaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Uwo yaraye yahitanywe niyo grenade akaba ndetse yari yaranamenyeshe abamurongoye ko mugenzi we atamura abagiza na gatoya. Amakuru twahavuye turonka nuko uwo uno munsi urongoye ico kirindiro byari bitegekanijwe ko ahava abumviriza uno munsi kugira ngo yumvirize ico baba bapfa gushika ubu kitarashobora kumenyekana.
Uwo Nehemia ukekwa se ubu ari hehe?
Nehemia nk'uko twabwiwe n'urongoye igipolisi muri komine ya Mwumba ari mu minwe y'igipolisi yatubwiye ko byahavuye biba ngombwa ko afatwa, kuko niwe yikekwa ku mvo z'amatohoza ko ashobora kuba ariwe yakoze ububisha. Ariko gushika ubu rero icyo twamenye ni uko ata bintu byinshi biramenyekana ku cyo bapfa n'uwo yaraye ahitanywe na grenade. Icyakozwe n'igipolisi cyihutiwe ni uko uwo yaraye yishwe yaci ajyanwa iwabo mu ntara ya Muyinga kugira ngo ashinguranwe iteka.
Ubu se imihango yo kumuherekeza kumushyingura ikiziga cye bwo yabaye yarangiye cyangwa biracyari kare?
Uko twamenyeshejwe n'urongoye igipolisi muri komine ya Mwumba ni uko imigigwa yo kumushingurana iteka yamaze kuba, ndetse batubwiye yuko baza bariko barava Muyinga iyo bamujyanye iwabo bagaruka mu ntara ya Ngozi kugira ngo amatohoza abandanye ku rupfu rwiwe.
Jean Bosco Ndarurinze, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Ubwo ukomeze ukurikirane ayo makuru, tuzayamenya ku buryo burambuye. Ndagushimiye cyane.
Murakoze namwe.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda. Je ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Mukomeje kumva radio yanyu, radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aho umugogo umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa uzatabarizwa ntiharumvikanwaho, umugenzi wanjye Edi Rwema hatubwire aho bigeze.
Icyemezo cyaho umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa uzatabarizwa gishobora kuzafatwa tariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi n'urukiko rwo mu mujyi wa Fairfax muri leta ya Virginia hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma yuko hagaragaye ubwumvikane buke mu muryango hagati y'abashyigikiye ko umugogo w'umwami utabarizwa mu Rwanda n'abatashyigikiye icyo cyifuzo bifuza ko yatabarizwa mu mahanga. Uko kutumvikana mu muryango nibyo byavuyemo icyemezo cyo kwitabaza inkiko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umwami yatangiye kugira ngo zikemure izo mpaka. Itangazo dukesha bamwe mu bagize umuryango w'umwami ryasinywe na Specioza Mukabayojo mushiki w'umwami Kigeli wa gatanu na Christine Mukabayojo Kigera Berese wabo rivuga ko kuva babiri gusa mu bavandimwe bawo batambamiye icyifuzo cy'umuryango byabaye ngombwa ko twitabaza inkiko zo muri Amerika aho yatangiye nk'uko amategeko yaho abiteganya. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 urukiko rumaze kubona ko impande zombi zihagarariwe n'ababunganira mu nkiko rwafashe icyemezo ko abatanze ubuhamya bose bamenyeshwa bakazajya kwisobanura ubwabo imbere y'urukiko tariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2017. Iryo tangazo rikomeza ryizeza Abanyarwanda ko nta nshiti umwami azatabarizwa mu Rwanda. Twabibutsa ko mu kiganiro cyihariye yagiranye n'Ijwi rya Amerika umuvugizi w'umwami Boniface Benzinge yemeje ko kujyana umugogo w'umwami mu Rwanda bitari muri gahunda. Abo mu muryango w'umwami bashyigikiye icyo cyifuzo cya Bwana Benzinge barimo Gerard Rwigemera umwami Kigeli yarabereye se wabo. Umwami Kigeli yatanze tariki ya 16 y'uku kwezi kwa 10 mu mujyi wa Oakton muri leta ya Virginia. Umwami Kigeli yatanze afite imyaka 80 y'amavuko.
Edi Rwema ndagushimiye kuri iyi nkuru. Iyi nkuru rero nshuti z'Ijwi rya Amerika tuzakomeza kuyikurikira, kutuyikurikirire hafi uko tuzatumenya amakuru tuzajya tuyabagezaho. Twibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mugere rero mutugezaho ibitekerezo byanyu n'ibibazo mwifuza kubaza cyangwa se ibiganiro mwifuza ko twabagezaho buri munsi muri gahunda ya radio yanyu.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suede mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Murararitswe rero mukomeje kandi gukurikira ibiganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Umuyobozi wa sendika y'abarimu bo mu mashuri yisumbuye mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko bamaze iminsi basura intara zitandukanye z'igihugu bagamije gusuzuma uko uburenganzira bw'abarimu bwifashe, ibibazo bitandukanye abarimu bahura nabyo n'icyo sendika yabo CONAPES ikora kugira ngo ibyo bibazo bibonerwe umuti. Ibyo Bwana Emmanuel Mashandari yabivuganye na mugenzi wacu Edirwema.
Ishyirahamwe ry'abigisha bari mu mashuri yisumbuye yitwa CONAPES ryamaze iminsi tugira imibonano n'abo duserukira mu ntara. Ibyo twabigize dufite intumbero kugira ngo abigisha ni bakozi ba leta bari mu gisata cy'indero bashobore kumenya amategeko abagenga. Nkuko umumenyeshamakuru yari karabivuga hamwe n'abo yahaye ijambo, twari tumaze iminsi tubona yuko hari ibintu bimwe bimwe bitagenda neza bivuye ku bakozi ba leta babigisha cyangwa bivuye no ku bakozi ba leta babakoresha batwara amashuri. Ibyo kenshi tubiravye hirya no hino twasanze biva ku kutamenya amategeko agenga bamwe n'abandi. Cya tubwira tuti rero nkuko amategeko abidusaba yuko dutegereza kwigisha abo duserukira, twajya dufata inkingo yuko twoza turagendera abanywanyi tugaheza tugasangira ikiyago tugasangira amategeko tugenga kugira ngo umwe wese abone icyo amategeko amusaba n'icyo amurekurira. Niyo cyatumye rero dukwiragira mu ntara, tumaze kugenda intara zishyaka 10 Kirundo niyo twaherukamwo kuri uyu munsi wa Mungu uheze.
Hanyuma se Bwana Mashandari, uvuze ko abarimu babagaragarije bimwe mu bitagenda kubijyanye n'uburenganzira ndetse n'amategeko abagenga, mwaduha nk'urugero bimwe mu bibazo abo barimu bashobora kuba barabagejejeho?
Ego turavye ibiganiro tumaze kugira si mu Kirundo honyene, naho twagiye turaca twarabonye yuko kenshi abakozi ba leta hari aho usanga bashyira imbere bimwe baronde bahabwa n'amategeko, mu gifaransa bavyita le droit, mugabo bakibagira bimwe basabwa n'amategeko arizo bita le devoir. Mu byo rero twe dushyira imbere tuvuga tuti ku neza y'akazi n'abakozi, tubwira abakozi tuti banza mushyire mu ngiro bijya musabwa n'amategeko arizo bita le devoir, hanyuma umukoresha wawe amaze kubona yuko amategeko yubahiriza niba hindukira ukamusaba bijya nabyo uhabwa n'amategeko aramaheza mukayaga muyaga mwumvikana. Icya kabiri naco nuko twari tumaze iminsi tubona yuko murabona ahari abantu ha mu runtu runtu birashika yuko umukozi n'umukoresha ntibahurize kuri sekiriye, basanga rero aho kuja hamwe ngo baganire bace bajya mu bintu byo gushaka gushira mu migere, basanga n'akazi gashobora guhagarara. Ibyo twe twariko tubereka yuko amategeko asaba yuko imbere yuko abantu bajya mu byo gushyira mu migere guhagarika akazi babanza kwicara hamwe bakaganira, ibyo bikaza mu nyuma mu gihe boba byanse yuko bumvikana. Icya gatatu nacyo ni uko twari tumaze kubona yuko mu mategeko amwe amwe abakoresha bacu ahantu bamuhesha yuko turavye mu gisata cy'indero harakunda guhindagurika cyane abakoresha bacu bajya batware b'abadiretere, ugasanga rero bahaye akazi abantu bakiva ku ishure bataramenya neza amategeko. Iyo bageze mu kazi ugasanga hari bagora nubaha nk'akarorero, iyo umukozi wa leta agize ikosa umukoresha wiwe arashobora kumwandikira, iyo amwandikiye amusaba ngo amusigurire icyatumye akora iki cyangwa kiriya bisabwa yuko amurindira iminsi 8. Ugasanga rero uwo mukoresha kubera ko hariho amategeko mwamwe atazi agaca amubwira ati nkeneye yuko umpa inyishu iminsi itarenga 3, murumva ko ngaho onye aba yamurengeye akarimbi kuko amategeko sicyo asaba. Ugasanga ahandi naho umwigisha umukozi wa leta mfatiye kubigisha ko icyo gisata ndimwo, ugasanga bamwandikiye ikete bamubaza ati mbega ibi wabikoze wisunze iki duhe insiguro, wewe bagaca kubwira ati jewe ujya mukoresha wanjye yamara ikaramu hoteli iminsi yose none sinzogenda ndamwishuye. Aho onye twabasigaye tuti iyo utamwishuye ni kosa rikomeye kubera yuko ntusaba kuronka uburenganzira bw'uko hamwe usanze bakurenganije woshobora kwitwara. Nibyo byose rero tuba dukeneye ko bamenya ibiteguwe n'amategeko kugira ngo ejo cyangwa hijya ejo ntagire ugwa mu ikosa agira ngo ntaje narinze.
Hari bamwe mu bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika bakomeje kutwandikira. Hari uwitwa Didier Iratunga yagize ati hamye hari ibibazo bijanye n'agashahara hamwe n'uburaro, ivyo byaratumye haba guhagarika imirimo ibijanye n'abajya gukorera kure yaho baba, bimwe byo guhindurirwa bita redeployment. Ngo ibyo ngibyo byo mubivuga hiki?
Yego, murazi yuko kuva aciye gitari gitoya tiko turavuga ikibazo gihuye n'ibintu by'umushahara, kuko bazi ko abakozi bo mu Burundi bafite umushahara muto cyane gose tugeze kuba harimo n'inkibindi. Hama rero harabaye ibihe birebire by'uko tuvuga yuko duhembwa nabi, leta mu mwanya wa mbere ikashaka kwerekana yuko umengo icyo kibazo ntakiriho. Mugabo ku biganiro byagiye birahaba twarashoboye gushika ku kintu cyatumye leta mvuga ndi yoba yagize intambwe ya mbere aho twashitse uno munsi kuko tugeze ko kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara buke buke babishize ku myaka 4.
Reka dufate na Pacifique, mwiriwe neza.
Kibazo nagomba kubaza uwo mutumire nakamba ndamubatse kubijyanye nayo masendeka buri gihe ko twamatwumva cyane cyane nk'amasendeka buri gihe ko twamatwumva nk'abarimu cyangwa abigisha bakunda kwama bahagarika ubusisi kandi tukamatwumva buri gihe bavuga ngo bari mu biganiro ngo bari mu biganiro ngo bumvikanye mbega izo ngorane tuba tugaruka mu nyuma gute kandi twaba twumva batubwira ngo hari ibyo baba bumvikanye.
Ego nagiye ngire Pacifique yuko muri uyu mwanya nta kazi twahagaritse, turi ku kazi turiko turakora. Hajya mu bisanzwe mu mategeko ngene bimeze, hariho itegeko inomero imwe gakwego ubusa 15 ya gitariki 29 ukwezi kwa 11/2022 ritanga uburenganzira bwa mbere bwo guja mu masendika, bikongera gatanga n'uburenganzira bwo ushobora guhagarika akazi igihe umukoresha wawe atagushimishije kandi ibiganiro bitagenze neza. Hariho nagenda menshi yuko muri iki gihe nta kazi turiko tuhagaritse, kandi nova ngo hariho umugambi ujya abakozi ba leta ntibahagarika akazi kubera bifitiye umugambi, ni ukubera haba hari ikibazo cavutse. Ubu rero muti hari igihe muganira mukamba ngo mwumvikanye, hanyuma ngo mugomba ngo musubire guhagarika akazi. Hajya kenshi iyo abakozi baganiriye n'umukoresha hanyuma umukoresha ntashire mu ngiro basezeranye, ni ngombwa yuko bamwishuza bati erega ahica wibagiye. Mu gihe umukoresha rero adashotse abibona, amategeko araduha uburenganzira bw'uko dushobora guhagarika akazi. Mugabo nagenda muhumurize ubu na gatoya nka mugambi dufise, kuko yako nababwiye yuko hariho umugwi leta, hariho abahinga mvamakungu leta yatumye ko tuko turakorana gushwa. Rero ntitwotora turiko turavugana n'abahinga ngo cyo tugenda guhagarika akazi, murumva ko bitoshoboka. Abo baca bagira ati bwa wundi barondera ikindi kintu.
Reka dufate abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Alice, mwiriwe neza.
Nashaka kuvuga kuri ibyo bijyanye naho no gukwiragiza abigisha aho basanzwe bakenye. Mu bisanzwe uri kuraraba iyo sisteme ukuntu imeze, umenga ntiyorohereza umuntu aba asanzwe yarashitse ahantu asanzwe ahamenyereye aharangurira n'iyindi mirimo ahafitiye n'urugo. Muri icyo gihe hari igihe usanga ari n'abantu bubatse ugasanga bakora ku ishuri rimwe, hanyuma bagaca bimura umuntu umwe bakamujyana nko mu yindi ntara dufate, ugaca usanga biragoye ko abo bantu bashobora kwimukana kandi batagikora hamwe, umuryango ugaca umenga ntizosubira kubaho neza. Asanzwe kandi bahembwa agahembwa gatonya kadakwiye gose cyane. Rero jewe icyo nashaka kubaza uyu mutumire, mbega none kugira ngo bashireho iyo sisiteme ya hodepuwama, ubwo bari bariyumviriye ingorane zishikira abo bantu baba bakuwe ahantu bari basanzwe bakorera, canke ikindi nacyo ubwo nta kuntu boshobora gufasha nk'amashuri, ayo mashuri baba barungitse ko cyangwa mu mashuri mashasha ariko arubakwa bakaza barashyiramo n'amahome cyane cyane azoza arakira nk'abigisha bashasha cyangwa abigisha bavuye ahandi hantu, kuko urate nko hagati mu gihugu inzu zo gutanga murenga sanga zigoye hanije usanga ahantu hegereye amashuri atana ahantu abantu bashobora kuronka batanga nasaba yuko boza barashiraho n'inzu abantu bazoza baratangamwo babigisha kandi bakazishyira ku giciro gitonya kuko muraze yuko abigisha basanzwe bahembwa umushahara muto cyane rwose nico kibazo murakoze
urakoze Alice bwana Mashandari ikibazo cya Alice kirasa n'ibindi bibazo by'abamubanjirije ariko se umwarimu afite uburenganzira bwo kwanga kujyaho yoherejwe
oya murabona ubwa mbere hoho ubu n'umugambi w'igihugu iyo rero umugambi w'igihugu umukozi wa leta ndafite uburenganzira bwo kwanga mugabo arafite uburenganzira bwo gushikiriza icyo yiyumvira kuri ibyo bintu biko kuri yoro de proma ahageze icyo yoterera kugira ngo bigende neza nibaza ko byaba byiza cyane hamba rero yavuze ati ibi daro de proma byatumye batandukanya imiryango kandi tuzi neza yuko abakozi ba leta bo mu Burundi bafise agashahara gatoya bigatuma ubuzi butabugorana nibyo kandi biribonekeza cyane gose mugabo ari gihe rero ugenda ugasanga hariyo nk'ubu ntanze akarorero hariyo ishuri imwe yo mu ntara ntiwe ndavuga basanze hari abarimu ishuri imwe abana munani ikagira ishuri ni ukuva ikirasi irimo abana munani ikagira abarimu bane murumva ko ngaho rero abo bantu bariko barya imitsi abandi ntituvuze ngo niho bizanye ahubwo abantu ba mbere bagize amakosa nababashizeho kuko umwarimu asaba akazi akazi agahabwa n'umukoresha ibi rero nibaza yuko mu gukosora botanga guhera hariya bihera ntihagire aho basaba kuza barashira abigisha kandi bahasanzwe hano batanga akarorero mu ntara zose twaciyemo hano nk'intara ya Karusi niyo yavuye twabonye abigisha babaye bake cyane rwose bahinduye akazi kubera yuko umuyobozi mu ntara yagumye abyiyubara kuzana gushyira abantu benshi hajya mu bisagara arabakwiragiza hirya no hino tugasaba ariko rero iyo ngendo n'abandi bayigendera ko uje asaba akazi bakabanza kumujyana hajya akazi kari kandi tugasaba rero n'ibi inye cyagihe cya mitasiyo bahindura akazi umuntu yabisabye tugasaba rero hariho n'abatwara usanga agira ngo nshyiraho uyu muntu nshyiramo uriya anye tukaraturaho ariko turi turarenza ibitigiri kugira ngo ejo ntibize biza gukora ko ku muntu yari yamaze gushika yamaze gushinga agasago kiwe yamaze no gufata n'imigambi yo mu buzima kubona yuko kubera agashara kadakwiye hari abashobora kuronka ngende bashobora kwiyungunganya ibi rero tugasaba yuko bitoza biraba kugira ngo ntizame umukozi wa leta ariwe teza mwigisha ntiyamare kariruka
uwo ni bwana Emmanuel Mashandari ni umuyobozi wa sendika y'abarimu bo mu mashuri yisumbuye mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko bamaze iminsi basura intara zitandukanye z'igihugu bagamije gusuzuma uko uburenganzira bw'abarimu bwifashe ibibazo bitandukanye abarimu bahura nabyo n'icyo sendika yabo ko na PES ikora kugira ngo ibyo bibazo bibonerwe umuti hari kuri mikro ya mugenzi wanjye Edi Rwema njote z'Ijwi rya Amerika mwe mwumva aka karirimbo ka Thanksgiving umunsi w'umuganura wizihijwe uyu munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri mu gihugu hose if I laid on the line I always thought you were a friend of mine and sometimes I think about you I wonder how you're doing now what you're going The last time I saw you, we were playing with fire. We were loaded with passion and a burning desire for every breath, for every day of living. This is my Thanksgiving. inshuti z'ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije nkamboneho akanya ko gushimira engineer wadufashe ku buhanga bw'ibyuma Bill Barber na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese kwa mwateza amatwi mugira ibihe byiza mukomeza kumva radio yanyu radio ijwi rya Amerika. Because I'm tired of waiting for reason to arise.